Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Abacamanzu munani bashasha ba sentare na hinyuzwa barahiye binjira mu mabanga yabo ku munsi wa gatanu igenekezo rya 11 mu myandagaro uyu mwaka wa 2023 imbere y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yabasavye guterera mu iterambere ry'ubutungane bw'u Burundi bakaba intungane bakagira ubuntu bakitandukanya n'abandi bacamanza uno munsi babandanya gushira imbere ukudahana ihangiro abanonosoye ivy'amategeko babona ko ari umuzi w'ibuye None mvo zobari zehe inyishu y'ico kibazo ni muri kino kiganiro kwisoko cyo kuri uyu munsi wa gatandatu igenekezo rya 19 myandagaro umwaka w'ibihumbi 2023 mukaba mugishikizwa na Je Bonfils Niyongere nkaba ndabahaye ikaze
kwisi yisiri mu bihendo byinshi bane bato
devant Dieu tout puissant moi hoze nkorera imana president de la chambre judiciaire de la cour supreme je jure
Inyuma yo kurahira kwabo bacamanza bashasha ba sentare ntahinyuzwa umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yemereye ko hariho ukunyinyurana hagati y'abacamanza bayoboka ukudahana hamwe n'umukuru w'igihugu ashaka ko ubutegetsi bukorera abanyagihugu ari naco gituma hagenywe abacamanza bandi ba sentare ntahinyuzwa umukuru w'igihugu akaba yabasavye kuzana impinduka ziboneka mu gisata c'ubutungane kuko bagiye muri sentare ikurira izindi sentare
kare uburongozi bw'igihugu umukuru w'igihugu yahora agira instrument ubucamanza akabwira igikoresho pour la répression none umukuru w'igihugu avuga ati ubucamanza ahubwo dukure ikintu cyitwa akarenganyo ikintu cyitwa iterabwoba tugikure mu gihugu mugabo ubucamanza avuga ati ahubwo twe dushyigikiye répression abagira iterabwoba mu gihugu abarengera amategeko bakaba aribo basasigwa indava n'ubwa mbere mu gihugu aho umukuru w'igihugu anyinyana n'ubutungane atari ko burondera ngo bumukorere arondera ko bukorera abenegihugu none tubigumize uku tubibimaramare ko je mwubudimvira ubutungane ni responsabilité internationale de l'état la lutte contre l'impunité c'est le devoir premier des nations unies kugwanya ukudahana none ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ritegereza gucungera mu bihugu yuko ibihugu bigwanya kudahana mu Burundi kaba nirirwa ndagwana mvuga nti rutegereza guhana mbwira umunsi ONU yaje kugira evaluation je nkavuga nti ubucamanza ngira ndabufute kuko bwananiye ONU izoba contre moi cyangwa izoba contre la justice iyo abantu umukuru w'igihugu avuga ati dutunganiza abere igihugu bakaga nuva ndabagumutse mu gihugu none bobo ni ntagondwaga ibwirizwa shingiro ntiribahana boboka cyangwa amategeko y'igihugu amabwirizwa y'igihugu ntabahana none nimumbwire bazovuga yuko Burundi bushyigikiye kudahana Burundi je mpagarariye bushyigikiye guhana nibwaba rero urwego rw'ubucamanza nabwo ruhagarariye kudahana ubwo rwego tuzogwana nabwo kandi ho nizoshyigikira
mwebwe basasa mwinjiye nimwava mugenda kuvuga ngo ni nka za sentare twahoramo mwumve ko ubu turiko dutanga iyindi ntumbero ku buryo buvuga muti twubahirize ubutungane twebwe nyine
abakuvuga nabi uhezagire ndetse naba
kuba umushingwamanza Vital Nshimirimana arongoye urunani rw'amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politique et force iyo sentare ngo biragoye ko yoca imanza ku neza abanyagihugu kubw'uyo yahoze arongoye sendika y'abacamanza bo mu Burundi Simabu ngo nta cizere umuntu yogira kuri sentare ntahinyuzwa icira imanza abantu batigeze baronswa uburenganzira bwo kwiregura no kuburana
oya umukuru w'igihugu arihenda cyane kwibaza yuko sentare ntahinyuzwa y'u Burundi ari ihagarariye ubutungane nta butungane buhari iyo sentare ahubwo iri mu bituma mbere isanamu isura y'igihugu itituka abantu bose babagwiza tunga amakungu yose agaharira ivo mu Burundi kuko ari ibintu bakora bibaza ngo baronkamwe inyungu za politike canke bagira bomore abo batifuza muga bagasanga bije kugaruka kononera iyo ntwaro yo nyine ubwayo ndaguha karoro kamwe gusa katarenga ni ibintu biteye isoni bimara amaje biteye agahinda aho kubona sentare ntahinyuzwa y'Burundi yari ubahutse gucira urubanza abantu itigeze iburanisha abantu itigeze yumviriza ikabacira urubanza guguherayo hanyuma abo bacira urubanza bakanasaba yuko boronka dosi kugira ngo bunguruze bakayimwa mbere abo batumye bagatega ubwoba bakahava biruka iye none yo sentare itemera yuko umunyagihugu ashobora kwitwara umunyagihugu ashobora gucigura urubanza yumvirijwe iyo sentare ntanyuzwa yo bihagariye amategeko gute hanyuma rero nibaza yuko iruhande y'ukwitonda mukura abo bagena mukura aba ningene bakora hanyuma leta ikanirinda kubavogera hariho bamwe bamwe bari bategerezwa guhanwa uhereye kurujya gateretse Emmanuel yagokeye igihugu yagokeye utungane yagokeye abanyagihugu kandi ivyo igihugu cy'u Burundi n'abakirongoye igihe kiri izina bazote bababibone ubu unye imanza zirigwa zirasekera mu masentare mpuza makungu hanyuma ejo uzokumve leta y'u Burundi isubiye gucibwa ivyitegerezwa kuriha isubiye gucibwa ivyitegerezwa gukorera canke ivyitegerezwa kuriha indishi abo yarenganije kandi ivyo byose babigize babibona ivyo byose byatumwe nako kagwi k'abacamanza babagiye biturire abacamanza n'iryo abacamanza batubahuka kubahiriza amategeko bize amategeko yategerezwa gukingira igihugu akanakingira umwuga wabo amategeko yategerezwa no guteza imbere uwo mwuga wabo
uzukora ibyo uhora ashaka
muri yumviye ko imanza zagondagonde iyo sentare cyo kimwe n'izindi sentare zituma ishusho y'igihugu itosekara mu makungu nino ngaha nyene duce dusozerera ikiganiro ku isoko mwariko mugishikizwa na Jean Bonfils Niyongere ndabahisango ku munsi wa gatandatu uza na gahwana.
Cari ikiganiro ku isoko.